François Akimana ni watuma madui abashikira makuru tubashikiriza agizwe ngingo nkuru dukurikira ibikorwa byo gucukura umusenyi n'urucekeri mu rudi muhani hano mu gisagara cha Bujumbura byahagaritswe kuva kuri uno wa gatatu n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura ari kumwe nabegwa n'igisata cibidukikije n'abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega bari ruhutsa kubera ko ibitaro mpuza ntara by'Igitega byaguwe na cane cane hagwarira abana ariko igisata cakira abana bavuka bataragera kikaba gigikeneye kwagugwa naco nyene na imvugo ikumira irangwa no gukura gateka canke ugucira urubanza umuntu bisigugwa na musenyeri Jean-Louis Nahimana mukaja kumwumva mwidonido ryano makuru mwigisha mugikorwa ciwe arakenera gukurikiranwa kugira ngo barabe ko ubumenyi yaronse abutanga hisunza amategeko idonido ni mukanya sangwikadze Dasiye kubayikaze muri ano makuru duhera mu gisata cy'umutekano umuntu umwe yarishwe n'abanyagihugu abandi bane barakomeretse bikomeye hanatogwa abahatogwa n'igipolisi na mstaneri wa komine Buhiga intara ya Karusi bagira bitwe kuri uyu wa kabiri ku mutumba Gisenyi muri komine Buhiga intara ya Karusi bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba bakaba bari bateguye kwica abo banyagihugu ngo babagirize uburozi buramatari na mstaneri bahashitse bakaba basabye abanyagihugu kubavanura n'ingeso yo kwihanira n'ukwagiranya uburozi Blaise Pascal Kararumi
Mugatondo ko kuri uyu wa kabiri bamwe mu banyagihugu ko kumutumba Gisenyi muri komine Buhiga intara ya Karusi bazinduye begeranya bamwe mu bavuga ko bagiriza uburozi kuri uwo mutumba nibikoni hamwe n'imipanga baregeranije abantu batanu harimo umugore umwe n'abagabo bane bose baba kuri uwo mutumba uwitwa Sekaganda yaciye yicwa atemaguwe umugore wiwe arakomeretswa bikomeye cyo kimwe n'abandi bagabo batatu abo bane bakomerekejwe bakaba bariko bavurirwa mu bitaro bikuru natwe turashoboye by'intara ya Karusi aho babiri ngo barembye cyane nkuko byemezwa n'inkuru ziva muri ibyo bitaro abo bakomeretse bahakuwe n'igipolisi abapolisi babanje kurasa hejuru amasoro atari make nkuko byemezwa mu gipolisi ibyo bikaba byabaye inyuma yaho aho kuri uwo mutumba wa Gisenyi habonekeye umukobwa asa n'udakomeye neza mu mutwe abanyagihugu bakemeza ko uwo mukobwa yari yarapfuye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ubu akaba yari yasubijwe mu muryango nkuko kandi byemezwa na mstantere arongoye komine Buhiga Ephrasine Akarutimana aranashikiriza ko hari umugore yatowe mu ndwi iheze nawe nyene asa n'urwaye mu mutwe abanyagihugu ngo bakemeza ko nawe nyene yari yarapfuye hanyuma abarongoye intwaro bamushikiriza mu muryango ngo babe bararindiriye icyo vamo cyo kimwe na buramatari Mbarushimana Kariniya hamwe na mustanteri basaba ko abanyagihugu b'Ikarusi bo bavanura n'ingeso yo kwihanira ngo kandi bareke kuza baragirizanya ibintazi Ikarusi Kararume Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro
Blaise Pascal Kararume urakenuye mu bijyanye na politike ngo nta mugambwe cyangwa ishyirahamwe ritabira igikorwa cyo kwandika abaduhagarikira amatora mu ntara ya Cankuzo mu gihe ari igikorwa mu mugwi Seni bamenyesheje Jeko yuko igitangurana no kuruno wa kabiri urongoye umugwi wigengujejwe amatora mu ntara ahamagarira kwihutira kuzana amadosiye yabo hakirikare kugira ntibaje biruke umwanya wa nyuma mu Cankuzo Remo Mudende
kuko twabishikirijwe na Serushaho Valeria arongoye ikigo kigenga kijejwe amatora mu ntara ya Cankuzo ngo gushika kuri no wa gatatu nta mugambwe canke ishyirahamwe baritaba kwiyandikisha igikorwa cyo gukwirana amatora mu ntara ya Cankuzo uwo ajeje wa amatora mu ntara ya Cankuzo agasaba imigambwe canke amashyirahamwe yigenga azokora icyo gikorwa ko bo bandanya kuzana amadosiye ayo nayo akabagizwe n'intonde z'abantu batarenga 15 hamwe ni fotokopi za karangamuntu zabo Bato chungira amatora mu makomine bongo bategezwa kwisunga ibibanza byandikiro biri mu makomine yose y'intara ya Cankuzo abo barongoye imigambwe cyanke amashyira hamwe bakaba barindiriwe kuva ku munsi wejo wa kabiri itagize 5 gushika itariki 12 z'ukwezi kwa 11 z'uno mwaka nyene abazo kwikirana amatora mu makomine bo bategezwa kwisunga ibibanza byandikiro ivyo navyo bikaba bingana 137 mu ntara yose ya Cankuzo kandi ivyo bikaba biri mu mugwi wigenga ujejwe amatora mu ntara ya Cankuzo niho bategezwa kuza kubirabira mu Cankuzo reyimo mudende kubwira radio Isanganiro
Leimo mudendura kene mujanye no kumenyesha makuru imisi 16 irarangira amenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu n'umudereva wabo bafungiwe mu ibohero rikuru ry'ububanza sentare inkuru ya ubanza yafashe ingingo yo kubagumiza mu munyororo by'agateganyo ishira hamwe mudamakungu ryamenyesha makuru ritagira imbibe Reporters sans frontières hamwe n'ishira hamwe Human Rights Watch aliyamiriza igifungwa gy'abagenzi bacu agasaba ko barekugwa Christine Kamikazi Agnesi Ndirubusa Egide Harimana Terence Modendi hamwe n'umushoferi wa Adolphe Masabarakiza bahagaritswe kwa 2022 gitugutu no mwaka igihe bariko batohoza makuru kubijanye n'umutekano muke wavugwa muri commune Musigati ntara ya Bubanza kuri ibyo mushikiza manza kidigenza wa Republika yasohoye itangazo ku munsi wa kane genekezo rya 31 kwezi kw'icumi no mwaka aho yamenyesheje ko batahagaritswe kuko aramenyesha makuru ahubwo kubera kubera kamere k'icyaha bagirizwa mu bijyanye n'ibidukikije umukuru w'igisagara cya Bujumbura yahagaritse kuri uno wa gatatu bikogwa byo gucukura umusenyi n'urucekeri mu rudi muha nyuma y'urugendo yagize ahahora habera ibyo bikogwa ari kumwe nabegwa n'igisata c'ibidukikije Fredy Mbonimpa yahaye imisi ibiri gusa abo bahora bakora icyo gikogwa kuba bakuyeho umusenyi n'urucekeri bari bamaze gucukura Liliane Larissa Inamahoro
ahahora hacukuga umusenyi n'urucekeri mu ruzi muha hageramiwe n'isidagurika ry'inkombe kubera ibyo bikogwa iryo sidagurika rikaba ryarigeramiye inyubakwa za seminari nkuru ya Katolika hamwe n'inyubakwa za quartier kinanira ya gatatu Patiri Nikola ajeje uvirwa ku seminari nkuru avuga ko haheze igihe basaba ko ivyo bikogwa vyohagarara ariko amasa agahera mu nzira mu rugendo rw'umukuru w'igisagara kuri uno wa gatatu yagarutse kuri ico gisabo
muri uno mwaka tumaze kubona aho amazu yacu ageze karaba ningene two proteja iseminari niho twagomba kubaka yajya mur kugira ngo duproteje dusekirize no maison tugomba twugare abaropozi baca baraturahira bati twebwe ntimutwugarana turafise inzira none rero twaje tuje gusaba ngo mudufashe mukingira amazu bwa mbere muhagarika aba bantu kuko murabona yuko ntituzi umunsi bizobomoka mwabonye biri ku mazu Uga kabiri naho dusaba leta ngo idufashe gusubira kuba ku ruzi ko gwari gubakiye.
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura nawe nyene yasanze kwitsidagurika y'inkombe z'uruzi muha biturutse kwicukugwa y'ibikoresho byo kubaka rigeramiye ababa mu micungararo na seminari nkuru rimwo Fredy Mbonimpa akaba yafashe ingingo yo gucahagarika ivyo bikogwa.
Twagiye muri Grand Seminaire twabonye ngene amazi ari karinjira munsi imigaga yateye inzu yose kuburyo mu misi iri imbere tutabihagaritse n'izonzu zogenda kuneza rero igihugu igisagara kuneza yabahakorera twibaza yuko tuvuye nga turashikiza raporo abadukurira kuko kugira dushike ngaha harabaye makete hanyuma baratubwira ati niwishikireyo mudu raporo cyo tuma twazanaye n'abahinga rero twibaza ko raporo dutanga sinyegezwa turavye byo na mu mwabonye mu masanamu twosaba ko iyi site yo kugagwa
abahora bacukura umusenyi n'urucekeri mu ruzi muha bahawe imisi ibiri kugira babe bakuye muri ico kibanza ivyo bari bamaze gucukura co kimwe n'ibikoresho vyabo seminari nkuru nayo ikaba yasabwe kubandanya ibikorwa byo kuzitira ahabo baropozi bahora baca
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Isaha standatu zirenga k'iminota 36 amakuru twabateguriye arabandanya abakozi ba Sogestare ngo zibaridoga ko bafise ingorane mu miryango kubera bamaze amezi atandatu badahembwa bagasaba ababarongoye kugira uko bashoboye ngo babonereho kugaburira imiryango yabo Jonda isaba ajejwe umwimbu muri Sogestare ngo zi avuga ko abakozi batarira busema agasaba leta ko yo bagurana bagahemba abo bakozi mu kurindira kumwimbu w'ikawa baronse umwaka uheze ugurishwa Apollinaire Muzagara
Kukwari minungu ni chenda wakorea kumasezea na wagiri ya sojestari ngozi kontra mugi Faransa. Bavugako kuva mukwezi kwa kane atani faranga na rimge wararo nga jumu shahar. Harina bandi wakora mugechisi zeni. Nabo njene bavugako bahira niwe umushahara uu kwezi. Wosu bavugako muri kigihe. Bafusingu wane nzo kutunga imijango ya wamaze ya meza taratu badahemga. Bavugako ababaha madeni. Yibi change biriya babatereye icizere bagasaba rero ababarongoye gukora uko bashoboye kose ngo bahembwe gucyo baronke ingene batunga imijyango yabo ubujejwe umwimbo muri Sojestar ngozi nta kandi byo bakoze bavuga ewo ndayisaba agasaba leta kubishingira ikabagurana ikazokwisubiza ikawa ishotse hanze mbere anavuga ko Sojestar ngozi taronse amafaranga vuba yo gutegura isizeni yimirije umwimbo mwiza w'ikawa witezwe uyu mwaka ushobora kononeka na leta n'abarimyi eka na Sojestar ngozi nyene bakahombe ngozi ponari muzagara radio
Apane muzagaru rakendo tuwe munhara ya ngozi tuandani ze munhara ya gitega mujangi na magara ya banu ababze ibagwarije abana mwitaro muza nara bze gitega biru takubona haru batu ibitaro bigwarira mga abana vijagute ibze babi buze mugihe bahura bagwariza mundu noyi abana bakagyama na alibabili change batatu urongo ibze bitaro arabze meza akana mengesha kubu kuri ibze bitaro bakene yeko icho gisata chakira abana babute bataragera ikeneye kwagugwa naco nyene kandi kikaronswa ibikoresho Arthur Kavabush
Ivyo bitaro bivurirwamwo abana byubatswe ubu bikaba bifise ikibanza cyo kwakiramwo indembe z'abana n'uburaro kubashizwe mu bitaro aho umuganga akorera igisata cy'abana barembye cyane aho abana bagwaye ivyo gufungura nabi bagwarira n'ikibanza bakiniramwo mu gihe baba bariko baratora mitende bamwe mu bavyeyi bahagwarije abana bavuga ko ubu biruhutsa
ubiye kibanza cyahora twega ntitwahora turonka ukuntu turyama neza barusanga hari umwandurenza ariko ubu turabona yuko iyo tuje kwivuriza ino hameze neza ku bitanda wasanga haryamye abantu babiri babiri canke batatu ukabura ukuntu naho ushobora kwicara
muganga Jacques Nduwimana arongoye ibitaro mpuzanara by'igitega amenyesha ko ubu hari akarusho
kuko vyukuri vyabigoye cyane Kumu gihe hari ingwara nyinshi cyane hari ingwara ya malaria hari ibinda gukarira abana bakiri bato bajya dushikana imyaka 5 twarashobora kuryamika abana babiri cyangwa batatu ku gitanda kimwe ariko uyu munsi turashima umwana wese arashobora kuronka ahajyama no umugwaje
uyo muganga avuga ko hari ivyo bagikeneye harimo ikibanza bakiriramwo abana bavutse batageze mu karere k'ubuvuzi bw'intara ya Gitega uretse aho ku bitaro mpuzanara by'Igitega hasubiyemo amavuriro 12 harimo iryo muri zone Maramvya commune Makebuko aho ababyeyi bibarukira mu kibanza cagutse byose bikaba byafashijwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bushigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF jejwe agateka k'abana bikaba byatwaye imiliyaridi 2.5 y'amafaranga y'amarundi Igitega Arthur Kavabushi ku bwa radio Isanganiro
Vugunde meshi Imvugo ikumira irangwa no gukura agateka canke gucira urubanza umuntu Musenyeri Jean Louis Nahimana ajeje igisata c'ubutungane n'amahoro muri dioseze inkuru ya Bujumbura asigura ko ahitandukaniye n'imvugo yagiriza ruko mu kwagiriza hashobora no kubamwo kubeshera uwundi muntu mu gihe mu mvugo yagiriza ho havugwamwo kuri ariko kubabaza imwe mu ngaruka y'imvugo ikumira ngo nuko uyibwigwa iyumva ko atakiri umuntu no arafise agateka oba niyo nkuru
imvugo ikumira ni imvugo yambura umuntu agateka kiwe hafatiwe ku kintu kitagenda neza kuri we uyikoresha agerageza gutanga insiguro ariko zidafashe bigasigurwa na Musenyeri Jean Louis Nahimana
imvugo ikumira mbere gatunga na gatoke ni imvugo yambura umuntu agateka kiwe mugabo ifatiye kubuzima bw'uwo muntu nk'akarore dufate nk'umuntu agwari ingwara nk'akarorero mu myaka iheze bavuze ati nakaragwaye sida haraho wasanga abantu baciye baja hamwe bakamutunga gatoke ugasanga baramuvuze baramukumiriye ugacusanga rero kubera iyo mvugo na wa muntu wenyene ahavuye yiyugara
arongera agasigura ko hari itandukaniro ry'imvugo yagiriza n'imvugo ikumira
aho bitandukaniye n'imvugo yagiriza nuko imvugo yagiriza ishobora no kuva ku kinyoma kubera inyungu ariko imvugo ikumira n'imvugo ifatiye ku bihe wa muntu yarakeneye gitabara akeneye kiremesha ahubwo ugasanga ikibano bagira bati uwo muntu ni nk'umunyamibembe
uwo ajeje gisata c'amahoro n'ubutungane muri arishidiyosezi ya Bujumbura amenyesha ko imvugo yagiriza ifise ingaruka kuyibwirwa
ingaruka yayo ya mbere ikomeye no gukumira ubwa mbere ituma uwo muntu kubera yatotejwe bakamukura kwa gashambara atakigira hagendera ntabakironka havumba ntabakironka hasaba ijambo ariko kenshi haraho bishika uwo muntu nyene kubera magogo yaciyemo nawe nyene akikumira nawe nyene akabona ko atari umuntu akwiye nafasha karero kumbure kavuba fatiye kungwara mugabo no mu by'ubwoko twarabibonye bavuza abatwa abatwa babafata nko kumengo sabantu bakwiye birashika rero urumva uwo muntu agakumirwa n'igihugu mugabo haraho nawe nyene ahava yibaza ko ari umuntu adakwiye suzome
mu kugwanya iyo mvugo habona ko hokoreshwa imvugo iremesha kuri bose nayo ku ruhande rw'abafata ingingo mu gihugu ngo boshiraho inzego zifasha mu guharanira agateka k'abantu bakumiriwe mu kibano
buracha bugacana yandi
igisha mu gikorwa ciwe ca misi yose arakenera gukurikiranwa kugira ngo barabe kumenyi yahawe abutanga neza yisunze intumbero leta iba yahaye icigwa bisigurwa n'umwigisha wa kaminuza Ndayisaba Joseph umuhinga yanonoso y'idukwigisha ashikiriza ko kugenzura icigwa ari igikorwa kirangurwa n'umugenduzi w'inyigisho umuyobozi canke umwunganira mukuraba ko amategeko y'umwuga wo kwigisha akurikizwa ido nido n'umucana yandindero na mugenzi wacu
kugenzura canke gukurikirana umwigisha ni suzuma ry'ingene umwigisha atanga icigwa ciwe usuzuma aja mwishure ahakurikirana intambuko z'icigwa nyuma y'ico gikorwa hakurikira kuyaga n'umwigisha uko icigwa cagenze aho mugenduzi atanga amanota akanandika icegeranyo c'ivyo yabonye tubisugurirwa na Joseph Ndayisaba umuhinga mu bijanye n'inyigisho avuga ko mu ntumbero yo kuraba ko amategeko y'inyigisha akurikizwa mu mashure n'itangwa ry'ubumenyi uwo murimo urangurwa n'imico itandukanye
ako kazi kukuraba intumbero yuko irikira kurikizwa gakogwa n'ibisata bitari bike ubwa mbere karakogwa n'abayobozi naba mu mashuri abayobozi b'amashuri hariho n'abandi bita ba prefet des etudes baraba ibyerekeye ivyigwa bajejwe ku munsi kwinjira mu ishuri bakaraba yuko ibyo bari ababigisha ariko barabigisha bijanye n'intumbero y'ivyigwa ko leta yitanze bakaraba n'ingene ku buhinga bwo kwigisha ingene bakurikiza igisata kigira kabiri kibaraba ni ubugenduzi bw'amashuri ico bita mu gifaransa inspection mu bisanzwe ikomine yose irinda kubifise abantu bakora ko kazi baraheza rero bakaja barinjira mu mashuri nabo nyene mbwa urumva bayinjira gake kubera nibake amashuri nayo ni menshi nabo nyene akazi kabo kandi ko kuraba yuko intombero y'ivyigwa ikurikizwa
umwigisha ngo birashobora gushikako akazajejwe atagafata nkama nkuko bivugwa nuno muhinga mu by'inyigisho
ibyo rero byose bikagirwa kubera kuko abantu n'abantu hariho nk'abigisha bashobora kwicacara ugasanga uko leta yashinze intumbero y'ivyigwa agasanga birango kubera ubunebwe canke kubera izindi mvu cyangwa kubera kubura umwanya abigisha ntibabikurikije ibyo rero byo kuja baraja kuraba ingene ibintu bimeze biri mu ntumbero igisata cerekeye indero kirinda gukora
umwigisha Joseph Ndayisaba intumbero y'igikorwa cyo kugenzura umwigisha ari kumukebura kutunenge tuba twibonekeje mu kwigisha hamwe no kuraba ubushobozi bw'umwigisha
intumbero ya mbere ni yuko ushobora gukosora ishobora gutuma abigisha bagira ubuhinga burushije ubwo bahorana kubera koko ubugiye ko barabaje kubwira ati aha urahindura uku ubigize uku niho abanyeshuri bakumva kurusha cyangwa ukoresheje ubu buryo niho abanyeshuri bakumva kurusha urumva naho aba yaravyize mu ishuri kubera abari ku kivi mu ishuri ari imbere y'abana hari ibishobora kumusoba abo bahinga rero cyangwa babatwara amashuri baba bitwa ko babizi intumbero y'ibyigo areza rero bakaje baraba kosora ibiriko birakogwa kutariko bakabihindukiza iyi ntumbero igira kabiri nuko ibyo abategetsi b'amashuri cyangwa aba ba inspecteur abagenduzi bava mu bushikiranganje cyangwa muri DP cyangwa muri DC baheza bakabikoresha kugira ngo barabe ingene umwimbo umwari yashitse ku mwaka
iyo igikorwa cyo gukurikirana cyane kugenzura umwigisha kidakozwe umuhinga Joseph Ndayisaba amenyesha ko bitaba bigikunda ko abajyaje gukurikirana itunganyo ry'inyigisho bamenye uko imirimo irangurwa uko abagenduzi batogwa n'akamaro k'ico gikorwa ni muri bucana yandi yuta
Chale makoto no mutumire wa urakenuye no gace soza no makure kanshimire mwebwe mwese mwarimu yatezabiri shimire François Akimana yari mpinga bw'ibyuma amakuru yarahagarariwe na Francine ndiho kubgayo mugira umutaga mwiza